dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne. Mu kiganiro dusangira ijambo cy'umunsi tugiye kuvuga ku matora yabaye mu gihugu cya Senegal ku munsi wa Mungu uheze. Abatumire ni Denis Nyankurubike, umurundi amaze imyaka irenga 20 aba mu gihugu cya Senegal, aho asanzwe ari umuyobozi w'isosiyete igenga. Turi kumwe kandi na ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye, yigeze kuba umushikiranganji ajejwe indero mu Burundi. Ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye na Denis Nyankurubike, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi rya Amerika. Nashaka cyane cyane tuvugane kuri ayo matora ya kataraboneka yabaye muri Senegal, matora yabaye ku munsi wa Mungu agaha insinzi umunyapolitike aheruka kuva mu ibohero Basiru Diomaye Faye, yaronse amajwi 58 ku ijana n'ibice 28. Akaba rero ari amatora yakurikiranywe n'abantu benshi, inyuma yaho habereye uruhagarara rwa politiki, abantu ariko baribaza ko muri Senegal naho ari demokrasi ikomeye hagiye kuba nko mu bindi bihugu byo muri Afrika uko siko vyagenze. Amakuru ari kwarashikiriza nuko muri ivyo biharuro bitangwa na igihugu ca Senegal bigiye kwemezwa mbere y'itariki 2 z'ukwezi kwa kane. Ukuntu vyifashe rero n'ibintu bisa n'ivyanezeje abatari bake, nashaka ubwa mbere na mbere umushikiranganji Denis Nyankurubike hari aho i Dakar mu Senegal, mutubwire ukuntu ibintu vyifashe gushiko.
Nakoze nakubaha, nakoze kuri ijambo, nashaka mbozi kibuno kazi kugira ngo ndamuke nyakubahwa ambasaderi, nakoze cyane.
Amahoro neza mubyeyi.
Komera. Nikiza. Amatora yabaye itariki 19/03, itariki 22 ni kuri Kapele, ni yatanga rezita ku bizwa, fama konse constitutionnel ya indi ya iti de l'estat de Jikamata jusqu'à ejo ami kugira ngo abagiye arekuru bagiye arekuru ndaruko ni mwege bihaba ni kwa yuko aba kandida bo sezari meze matora kwenye
murakoze Deni Nyankurubike ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye, murakurikirana amatora mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika, murazo kuntu kenshi na kenshi hama hari impari kubona ayo matora yo muri Senegal agenda neza uko yagenze. Akaba yabaye inyuma yuko harabaye ibintu bimeze nk'uruhagarara vyabivuye kwigizwa ku ngingo gushaka kwigiza inyuma amatora. Ayo matora mwebwe muyabona gute, mwayabonye gute?
Murakoze cyane gose. Nibaza yuko nugukeza Senegal kuna kundingwa raishi seko ikagumizaho kubitsikanya ku butegetsi bakurikije amategeko bihaye kuva kera, l'alternance politique au pouvoir, yuko bashubije intahe kugendera ku mategeko biyemeje. Umwe ntage uno munsi dashendahindiye muzondora kwibi, ni ukuvuga yuko Senegal nukuri abayakaruro kuva itangwa independence bagiye barabitsikanya ku butegetsi biri clair. Byari byaduteye ubwoba birya byabaye imbere y'amatora, ariko jewe nibaza ko nokeza umukuru w'igihugu yahoraho yari sitora rikaba ku mugaragaro, uwatowe akamweneza ubwa mbere hamwe n'abandi. Ibyo rero nibaza ko bituma muri Senegal abantu bizigira iyo ntwaro, bakizigira ko no mu minsi izoza n'uwaje azokurikiza amategeko nk'ayo bakurikije. Nuko twivuga twese hose nukuri jewe nokeza igihugu cya Senegal n'umukuru wacu mushasha n'uwahoraho, yategereye yuko yokurikiza kubishyikanya ku butegetsi.
Si ubwa mbere umugambwe uri ku butegetsi utsindwa, ariko bubaye ubwa mbere umuntu avuye mu ibohero ashobora kuza kampanye yatanguye agatsinda amatora. Ibyo bintu mubiha insiguro nk'ambasaderi Gamaliel Ndaruzana?
Ni ukuvuga yuko iyo ntwaro ishingiye ku mategeko, kusangwa yahora mu munyororo akaba atatiye urubanza rumubuza gutogwa, hari n'abatogwa bakiri mu munyororo. Ibyo rero ni ukuvuga yuko Senegal yemeza amategeko y'itora ikayakurikiza itaravye nkunzi kumbe cyamujanye mu munyoro na kunzi bagasanga n'icyo mugumiza kandi yatowe izo nibaza ko ari byiza cyane gose na karorero yuko igihe umuntu arenganijwe ahantu amatora ashobora kumurenganura kandi rero umukozi wari yamufunze atabyemeza ko uwo muntu ari wakurikiye batowe naho nyine n'ingendo nziza ya Senegal abandi bakwiye gukurikiza
mu kiganiro cya Deni Nyankuru wiki abanyasenegal bavuga ku iki ego nibo niko nibo batoye ariko kubona umushya ntahe Basiru Diomaye Faye ava mu ibohero akaronka amajwi angana kurya 58 n'ibice 28 ku ijana akarusha abanyapolitike bari bahasanzwe abanyasenegal bavuga ku iki
nakoze ikindi jambo abasenegali ntibyabatangaje kubera yuko mugenera imidirumbanyo yahabaye imbere y'uko amatora yahaga iyo midirumbanyo abanyagihugu b'abasenegali babona yuko umwenda na karengane kari kutagirwa ku byerekeye ibyo mu ishinga ndayo Diomaye Faye na Usman Sonko bari mu mbuto abanyagihugu bakabona yuko umwenda na karengane ariko muri senegali hariho santimayo hariho akarengane abanyagihugu baje gukosora ka karengane amaternas nakurikiranye nakurikiranye ukundi abwiye yuko na abulayi wadi bahererekanya ubutegetsi ndakurikiranye ukundi abulayi wadi yahererekanya ubutegetsi na Matisawu uno munsi nakurikiranye ukundi Matisawu yarahererekanya ubutegetsi na Diomaye Faye ayo mahererekanya yose aba umukuru w'igihugu Sokoto atanga ubutegetsi kuri radiyo kuri telefone uwatsinze amatora yamaze yaducyonyeye muri Senegal muri taradisiyo muri Senegal ukabona ujyaye ku butegetsi afashe telefoni bwa mbere bagitegura amatora na resulta polisi ataratoka ukomeza afashe telefoni ya telefoni yatsinze amatora icyo ibyo bintu ni igitaramo yatuka icyo ni ikintu cya mbere ni icyo gituma kubona Matisawu yakira mu biro iwe Diomaye Faye yari agize iminsi mu gasho akamwakira akamukeza ni imboneka arimo yuko ambasaderi yagize ni kumuferisita kanama kuko ibyo bintu ni imboneka arimo yatuka kandi ni nagaye yuko Senegali ifite umuco w'amatora kuva mu gihumbi n'amagana umunani muri Senegali bamwe batora kandi ibyo kuyabusenera abanyagihugu bigenga amatora yegereje cyangwa iyo hageze gutora urabona ko hariyo imbero abantu batora muri pase n'intangere ntawe ugipima mu bihumbi ingorane zihaba abari kubaratora muri pase n'intangere kabisa byabaye
wewe uri mu Senegal mushika na Edeni Nyankuru bike mutubwire ibintu ashora kwerashikije abanyagihugu abanya Senegal bakaca bamwizera mu kanya gato ni nkibi
ikindi Diomaye Faye ni mugambi we bashikira ko ndabonza cyangwa ya system niyo ingendo ya politiki yamwe haba kudakera sano kumenga itegeko n'abazungu hanze ndi bakisha kwa Senegal bashaka ko ubutegetsi bidafida bifata ingendo bigiye mu banyagihugu ijana ku ijana nicyo gituma mujye kuziraba mu minsi ya mbere y'iyo muguma y'iyo mugwi waronda ubutegetsi efekitivu bavuga bati Senegal kwikukira gushitse ni kuvuga yuko gusabitanya itunga ry'igihugu kuko basanze yuko bimenga umenga itunga ry'igihugu rirasohoka rikiri kononwa ndi kononwa abanyagihugu bakabaje kubabitegura kujya kwa abanyagihugu
Ambassador Gamaliel Ndaruzaniye mu matora atari make muri Afurika umugambi uri kubutegetsi canke umukuru w'igihugu ahari iyo kiringo cyo kitarangira amajwi atangazwa abayegereye 98% ku ijana ariko aya majwi muri Senegal asa n'ayatandukanye cyane rwose n'ibiba mu bindi bihugu byo muri Afurika ibyo byo mu biha insiguro
Iyo ni ya siguro ya bivuge mu gifaransa tradition demokratike du Senegal. Ni ukuvuga yuko uyu muntu naho yari mu munyororo ntiyaje ku izina ryiwe yaserukiye umugambwe abasenegali bazi yarungitse n'umugambwe bazi. Ni ukuvuga rero bamwizigiye bonge abizigira izimvuro z'umugambwe wamurungitse hanyuma aratorwa atowe icyo twashimira rero abandi bose bakabaremerwa atowe. Nk'uko amategeko abivuga nk'uko amategeko abitegekanya icyo rero ni gitangaza muri ino minsi henshi bigora akaba gutembagaza ubutegetsi gusumba uko kuraba ingene bakoresha amategeko bari bariyemeje. Ibyo rero n'ukuri kubishima, naye handi ko yari mu munyororo birashika ko umuntu wa munyororo, ariko nta kirego cyabuze ko atorwa cyariho. Ntibitwaje ko ari mu munyororo kubera ikindi kintu cyari cyamukunze, mugabo bitwaje yuko atategeko rimubuza gutorwa ririho. Ibyo rero yatorwa nk'abandi abaperezida, perezida yahoraho aramwakira bahana amasho. N'ukuri bagize neza imbere y'uko
ushatse Senegal. Deni Nyankuruwike, nk'uko ambasaderi yabivuze, murashaka kutubwira amajambo make ikintu cyari cyamufunze, ikintu cyari cyatumye bapfunga Bassirou Diomaye Faye? Wewe uri muri Senegal, hari icyo mubizi ko?
Murakoze kumva ijambo. Diomaye Faye yatunze agira ibintu muri Senegal. Icyo cyo ni ko ujya mu Rwanda yari umugangari kutegeka utamye ko yashaka kutumiza mpreza 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 independent election. Nigerero Uganda ya campagne ni amugatsinda 54.2% so exceptional. Nigerero ko Uganda ni kimwe na bihugu byinshi. Naho Jumaye Fayele mu Gashere ni kimwe na Senegal. Nje tuma bantu byinshi.
Ambassador Gamaliel ndaruzaniye hari ingenda canke umuco twabonye misi no mu myaka iheze, aho umukuru w'igihugu nko muri Afrika kenshi na kenshi ashaka gusubirwa n'umuntu w'umuryango wiwe, umuhungu wiwe canke inshuti yiwe. Byaraye muri Gabon, byaraye muri Chad. Ikintu kimeze nk'akarorero mubona ko icyo gihugu cya Senegal kitafashe iyo nzira, ikintu mubona kimeze nk'inyigisho canke umuti w'icyo kibazo ni nkuyuwe?
Intwaro zose haba muri Afrika n'ahandi zamarisije ibwirizwa shingiro byemezwe n'abanyagihugu n'ingene babisikanya ku butegetsi. Kibazo ni uko utowe n'iyo bwirizwa shingiro hageze nk'ikiringo kigera ku mbora kabona ashobora gutorwa, agomba guhindura ukwiwe atari uko abanyagihugu bari baravyemeje. Iryo niryo kosha rya demokrasi dufise henshi. Ibwirizwa shingiro si ry'umukuru y'igihugu yaje, ni ryatoje umukuru w'igihugu nka mu bandi bose. Manda yiwe iheze rero agomba gutarihindura ngo agire iryiwe. Iryo rero ni ibara ry'uwo mutegetsi aba agomba gutembagaza ibwirizwa ryemejwe n'abanyagihugu kugira batorwe ashaka. Iyo siyo demokrasi. Demokrasi ni uko abanyagihugu bamana intwaro bemeje mu ibirwa shingiro ryabo rigakoreshwa uko ryanditse, mugabo ntirikoreshwe ngo bagire nkunzi cyangwa ngo rihindurwe kuko bagomba kubyemeza kuri naka. Demokrasi rero niyo yananiye kuvuga mu Kirundi la constance de la constitution, biyemeje mu gutora bakayikurikiza bakurikiza amategeko gusa ntibakurikize uko umutegetsi yariho abishaka.
Bakabandanya inzira ya demokrasi,
inzira ya demokrasi
no kubahiriza ibyo bashingiye
kandi yatowe n'abanyagihugu kuko mwamwaravyemeje mu ibyo bashingiye. Ntimurihize kuko muje gutoka. Icyo ni cyo rero Senegal yatubereye akarorero muri iyi myaka rigoye henshi muri Afrika hanke n'ahandi mbere na birumvikana, ariko Senegal yabaye modele muri demokrasi muri
Afrika. Kiri kuri mwebwe ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye, murabona ko Senegal ishobora kuba model no kuri ivyo bihugu vyinshi bitari bike vyo muri Afrika yo mu rengero, aho twabonye misi heze ubutegetsi buhinduka ruko habaye za kudeta. Mwibaza ko ivyabaye muri Senegal bishobora kugira ingaruka nziza muri ivyo bihugu?
Ubu rero dukuye kuri Senegal, kudeta araho ziba kubera nyene ko kumbura bahoraho batagombye gukurikiza aya mateko yari yaremejwe, hataba rero abanza agira kudeta. Ico rero ni ikintu kigoye kuvuga, ni ukuraba icyatumye abo bantu bagira kudeta uwariho yari yakibujije. Nikumbure rimwe wambwira ko muri Afurika abantu bagomba guca bahindura amategeko gutoza uwabo cyangwa uwabo bashaka bidaciye muri aya mategeko bemeranije. Aho rero hari abo ikibazo hakaba kudeta ni violation de la démocratie mugabo iyo habaye violation de la constitution naho nyene naho byumvikanye ivyo rero ntikuvuga ngo uno nyene hari habaye iki hari habuze iki muri demokrasi yaho hari habuze iki mu kwemeza ibwirizwa shingiro ry'abanyagihugu cyangwa usanga umugabo agomba gucoza umuhungu wiwe ibyo ntibijya mu ibwirizwa shingiro ivyo rero biratuma haba
kwidekeye kuri mwebwe nyene imyaka yiwe yoyo muyivuga ku iki imyaka 44 ari mu bategetsi bake cyane rwose muri Afurika hafi iyo myaka murazi ko benshi yageze mu zabukuru
yatowe kubera amabanga babonye yakoze mu mugambwe cyangwa imvuye yahora akora n'ahandi imyaka 40 rya ni wageze nyene gutegeka hari n'abatwaye bafite imyaka 30 gusa cyangwa imikeyi imyaka rero siyo ironegwa ni jambo uwo muntu afite inyaba si jambo ritumbereye kumbure rizora mu minsi myinshi asubire kwemeza demokrasi yamushizeho n'ahandi imyaka na 2026 aratwara cyangwa 2028
mushe na deni nyankuru bike kuri igihugu agiye gutwara Senegal Basiru Diomaye Faye yaratangaje ko agiye kwitandukanya na politiki zahahora muduhe insiguro
kuba ujyamagambo patiye itangira mu kibugo cyabo bavuga bati ubu tugiye kugira ingendo nshyashya ingendo nshyashya ni ukuvuga gutwara intwaro by'ukuri by'umunyagihugu kuko yibagiye yuko ujya Diomaye Faye na perezida Ousmane Sonko mukuru w'umugambi bombi babiri n'abainspecteur d'exemple ni ukuvuga yuko ingendo bagitunga by'igihugu babizi byose babaye mu gihugu byose babizi nicyo gituma rero bavuze bati batangiye kuvuga bakaba bati twabonye itagenda neza nibi barayivuga abanyuzi barabyumva barabona ko ari ibintu biboneka bati iyo ngendo rero yakoze ko tugiye kuyihindura abanyuzi bose baragenda hama ikindi nacyo nashaka kuvuga kubera nashaka kunganya ambasaderi gatoya kuko Diomaye Faye bavuga bati aracyari muto kunyura ngo atware aracyari muto bavuga yuko yaronse ubutegetsi bakujya abwiga ibyo ni ukuvuga yuko igihe bafata amategeko abuza Ousmane Sonko mukuru wa patikwa k'umukuru w'igihugu patike cyo itanga ta mutangira ifite hama rero Diomaye Faye kina iki yari yitegetse mukuru w'igihugu yagiye kumva ko ari wa mukuru w'igihugu ari uko kandidatire ya Ousmane Sonko ibaye invalide Ousmane Sonko rero acacagura Diomaye Faye kugira ngo abe umukandida wa plan B nicyo gituma rero nuko Diomaye Faye yagiye ku butegetsi kandi ndabyariteguye nibyo bavuga ati bonje sore gutegambira abatugiki ijana
mu kanya gato y'umushinga na Eden Nyankuru bike ibintu mubona byo hava bimuhebera intambamyi aho ukera agafata ubutegetsi ni nk'ibi
ibintu mubona bizo haba bimuhebera intambamyi ni kubera ko Diomaye Faye yigeze yigeza agira amabanga y'ibitwara abantu yigeze aba na chef de poste na chef de service yari umufonctionnaire muri mu binyuma mu bugendo bw'amakori ni ukuvuga yigeze akora ibintu bya management yigeze aba designeri yigeze aba na chef de quartier rero ku muntu mushasha mu by'ibitwara mugabo nibaza yuko icyo atari kibazo kubera yuko parti zifite abakade kanunga bakomeye kandi bakaze bafite izinga n'ijambo kandi ukuntu parti ishaka gutwara ishaka gutwaza abatekinokrati ni byiza abantu bafite ubumenyi mu byo bakora byose kuko intwaro za kera zaheruka zahora zifata abantu b'abapolitisiye abantu b'abakozi b'abanyapolitike bakaba ari bahana amabanga y'uturangura abandi mugabo ikindi Diomaye Faye azokora mu biyemeje ni ukuvuga yuko umuntu azocaguza bitumbitse ku mpano z'ibi cyangwa ku bumenyi afite ekuco ashobora kuzana igihugu niyo hari ibiciro rero y'ibya hora bihaba kera kuko kera baraba ukundi utogwa mu karere bamwe habaye amatora akubona yatowe neza nabo udafite kompetanse nabo udafite ubumenyi bakaguha yakoze kubera ko bagiye kufite abagutora benshi bizogenda bagera bati ujya mu nzu azize umara indi gihugu afise impano ingana gute afise ubumenyi bungana gute niba ikindi igihugu kingana gute bagacaguca benshi mu mabanga
Ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye igihugu cya Senegal nk'uko mwabivuze cyaracerekanye ko demokarasi yatsimbataye muri icyo gihugu ariko mu bihugu bibanye byacu siko bimeze ibyo ntibishobora kuba intambamyi ku burongozi bwiwe
ahubwo nibaza yuko baravye neza ashobora kubera akarorero ibyo bihugu bibanye byabo kuko yatowe atumwe n'umugambwe abanyagihugu bose bamuje inyuma no kuvuga bakwikiye uwo mugambwe we rero ni nguvu yiwe kugira atowe hanyuma rero akurikije amategeko kumburazo bakarorwa rw'abandi bariho baraza bamenye ko akwiye kuba intwaro kurikiza icyo abanyagihugu bipfuza kuko byahura niyo demokarasi hari aho bigora kandi byaragoye ntibashobora kubandanya bagira uko kuza yagize batashinze ama ayandi mabwiriza shingiro ukuriza mu nyuma icyo rero kiragoye mugabo nibaza ko uyu muntu aserukiye umugambwe abanyagihugu bose bagakurikira azana inguvu ahubwo ni kuba akarero k'abandi kumbure kuba akarero kubagenza ibihugu bya Afurika bindi zisingorane muri izi
muhushyane deni nyankuru bike muri minisitiri kamara amezi aheze igihugu cya Senegal cyaratoye ubutunzi mu kuzimu aho tukaba tuvuga ipeteroli na gas ivyo bizogira ingaruka nke ku butegetsi bwa perezida Bassirou Diomaye Faye
Hariho nikuvuga amareserve atatu na mibiri itatu hariho reserve zibiri zanditswe zitanyije reserve strategique sindi mu nyungu za petrol mugabo amakuru ajyanye na jimu rapikirane ya hafi hariho iyindi ijizima iri hafi ya frontier ya Senegal na Mauritani abantu benshi babona amakuru ayimirije bakabona ajya na ijyanye igihumbi kuba kwa Tiba igitoro kigenda kikizanye mu gumo y'igitoro kubera yuko kwa Tiba kuri icyo gitoro rero ibihangange biri hahandi bizaba bikorera kuri icyo gitoro hama kitunganije ibyahane kandi iki gitoro cyo bubaye inyungu y'abanyagihugu inyungu ya Senegal yo aho niho ikibazo cya gihagaze kuko nicyo nibyo bwo abantu benshi bari bafise mugabo itorwa rya Diomaye Faye rizanye ibyizigo byinshi mu banyagihugu kubera yuko bazi yuko kiriya gitoro cyabonetse
Ambasador Gemariere Ndaruzaliye mweho mwona gute ingaruka z'ubwo butunzi bugiye kuboneka muri Senegal
hakigora abantu muri Afrika ni Congo biragoye demokarasi yo ugabangana ubutunzi niyo ukoresha ubutunzi bukagirira akamaro abanyagihugu bose tukagirira akamaro urwaruka ukongereza amashuri ukongereza ibindi ubwo butunzi rero ikibagoye mu mutwe bamwe ninde azobukoresha umuperezida w'igihugu abukoresha ku izina ry'igihugu akabukoresha ibyigugu cyari gikeneye ahubwo ngira n'imana yafashije mugabo kugira ngo kutunze bace baza batume bikugora gutwara nuko baba bagomba gusahura hama nawe ugasamara bakakubuza uko biba bitabanyagihugu baba ariko baraguteranya n'igihugu icyo rero nicyo tugora afise umugambo uzomufasha azorondera bate abakozi babizi bamugirira programme y'ubutegetsi amatunga ahubwo n'uburyo bushaka agiye kuronka abukoresheje yisunze amategeko y'igihugu gusa nayahandi yanturete rero code minier irahandu n'ishinga amategeko ingene bagurisha ivyo bintu n'akawa gasanzwe karavuze ingene bakagurisha ingene bashinga iyo code minier rero niyaba ari clair yahoraho nawe azoyikurikiza cange bagira iyindi mugabo ntabitware atamatayoko aboneka abajejeje
mu gusozera ambasadere Gemariere Ndaruzaniye akajambo ka nyuma kabakerekeye amatora muri Senegal ikakerekeye ibindi bihugu byo muri Afrika vyimirije amatora ika n'abanyafrika muri rusange mu kanya gatoya cyane rwose munutumwe
amatora muyasaba abanyagihugu nukubaha rero ijambo mwasabye abanyagihugu nicyo bakwishuye ni mu bihugu byose iyo ugombye gutwaza umukazo abanyagihugu bagushinze kurongora nuko hari aho utaba ubishoboye bimwe mugabo uno munsi nibaza ko la classe politique senegalaise yarayerekanye yuko gishobora gukurikiza demokarasi bemeye kuva kera bakuze kuva kera
namwe mushyana Edeni Nyankuru bike tubahe ijambo rya nyuma ku vyerekeye amatora eka n'ivyerekeye amatora yimirije muri Afrika ibindi bihugu akaja mu mushikiriza nakahe
iyo jambo rya nyuma ryashikirije na nyuma nuko mu bihugu byinshi bya Afrika abategetsi benshi imaze kubera amezi amanda y'ibiri haboneka ubutegetsi butaba gusaza nuko ibindi kuba aba nuko kiba saka shanazima tafanya ibindi kwa nuko kubyeshi bara yo dombi ibindi kwa bara jikonya ida baka saka baka kana jikonya jibu ya kila kimi imana zilizindi nuko kuchagunya kuto kuchimani mabaziri abariko arabi na mwenye jibu mji kuri kuchovera yuko tuje brazika kaka ya tuje kwa zanga ipanda karelo jina wa yangaku hizo manda zitatizote iyo manda zi kuja atinafu zitatizote mwambari iyo manda zini kuhuza hizo manda zi manda wako zinga na inga na vitu unawana kwa hizo na kange kuhuza hizo kurawa inuwa ya machisar ili yunga atinisa nizari ya jika matre ya uwa se ya jika tezeze ya jika tezeze le bishi elektrike bari waka mambara wala bari waka maelibestan kire kuhu bari waka mwapito ante pahe yake ni bishar muda manda zi zara kira za kibon manda zao zao zilenda nisho kituma mwenyeku jinsi ya kutu wa sangama ya jinsi wa kuhu zi wa kazi kwa hivyo yanka jira 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 ikimu umundi nisho kutu mwiki isho kutu 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 na gano ko uteke si nisho mwere kawa mwere mahoro mweteka na kanjani kawai kandu jini kwa andanya tini wazali yuko yoneso icho chiyo nisho kutu kutu na gano katika la karero na kutinya ni adili ni mjura ya amato kuna matika mtu ili kwenye watu na nji bita kitu kwa tunga na mjitu kwa tunga mtu na wenye toba nji kutike kiwasha kubisi kanya ni mwondi ata njane si hawai taundi mchiza kujiri ya tuma ava ende kise ava ngazoni taya wa jiri kaji ya kumchia na kaji kizi ya kujiri
ego
iliko jenshi kucherezono huko ava angilene kakiji ya atakiji ya kujiri kuwa hiku kundi uteke kubisika na hapanza kubi ngora ni nishi chana wa mzadafa mikono ni karajinishi ni wazanyi uko kukukono uteke za kibahere kani mwiti na gali uteke za kutuwe la akare wa kibanya Afrika chana chana
deni murakoze deni nyangurubike murakoze chana kose kukanya mahali radio nishu ujamega ndawashimiye namwe ndabashimiye namwe ambassadeur Gamaliel Ndavuzaniye kukanya matoye kugira ngo mugane radio ijwi rya Amerika ku matora yo muri Senegal mwakoze
njewe nibaza yuko ijwi rya Amerika rirafasha gukurikiza mu bihugu bitari bike guteka ari kubugiramo rero je ndabishima kuko kumbure wakumvirije ko bikinga ku bihugu bya Amerika nibaza yuko niteka maduteye niteka maduteye donc mwakoze natwe turabashimiye
ndabashimiye cyane rwose ijwi rya Amerika rirashimira cyane cyane nk'abanyapolitike akaba analista abantu binaribonye mu bya politike bamashikiriza ivyimviro vyabo kuri ku ijwi rya Amerika badukurikirana n'abantu miliyoni n'imiliyoni kandi bose bamabifuza kumenya ivyimviro vyanyu ku bibazo bitandukanye mwakoze
mwakoze cyane rwose
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangira ijambo cyo munsi mugire amahoro n'umutekano mwanyu
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi rya Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa nongiye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio ijwi rya Amerika kandi murakarama. Dusangire ijambo.
It's a MP record. Dr. Mash production. Holy Seven, your smile. Tu sikilize sauti ya Amerika.
jana upendo dusangiri jambo ya huje benshi muri sanga